Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kwa mirongo ibiri na rimwe imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru twateguriye nayo akaza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umubabaro ni mwinshi mu badandariza mu mazu y'ubudandarizo azwi ku mazina yo kwa Ndayizamba na Le Parisien. Ni nyuma yaho yatewe n'umuriro wadutse kuri wa gatanu, icateye uwo muriro n'ibyahatikiriye bikaba bitaramenyekana. Nayo ibijanye n'amasoko ntanga nguvu ngo bigeze aho mwasa ashaka igihugu akaba aricyo kiyahombera. Muraza gukurikira muri ano makuru ibishikirizwa n'ishirahamwe Parsem ribona ko leta ikwiye gukora ibishoboka byose kugira itunganye neza ico gisata. Amakenga ngo ni menshi mu barimyi bo muri komine Nyanza yo mu ntara ya Burunga. Imvo ngo ni ugutinya ko batazoronka ifumbire muri rino rima nkuko byagenze mu irima riheruka. Navyo murabikurikira muri ano makuru. Iyo ari incamake ido ni ido ryayo ni Mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Amazu abiri y'idandarizo ageretse iyo bita kwa Ndayizamba na Le Parisien yahiye aratokombera biturutse ku muriro wadutse mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Abadandaza ku kubura icyo bakora kuri uwo muriro wari kuratikiza ibidandazwa byabo bari mu gahinda kadasanzwe. Bamwe bavuga ko bari gushobora gukiza ibidandazwa bimwe iyo baronka uburenganzira bwo gushika mu maduka yabo. Icyateye uwo muriro n'ibidandazwa byahahiriye ntibiramenyekana gushika ubu. Ido Nido na Bertrand ngenda kuri yo.
Ayo marira n'agahinda nivyo bamwe mu badandaza bakorera mu nzu z'idandarizo Galerie Ndayizamba na Le Parisien zahiye ziratukombera kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Amakuru atangwa n'abadandaza amesha ko umuriro batanguye mu gatondo higiye c'isaha 12 z'agatondo. Abadandaza ba mbere babimenye bagerageje kuhashika kugira barokore ibidandazwa vyabo, ariko igipolisi n'igisirikare vyaza vyahashitse kubuza binjira kuko umuriro wari watanguye kuba mwinshi. Abadandaza ishavu byaniga aho bemeza ko iyo babahakanya bari kurokora ibitari bike. Cya imodoka bizimya umuriro naho byahashitse byabaye imfa gusa kuko bitashobora gushikana amazi hejuru kuri izo nyubako zigeretse ahariko hava umuriro mwinshi. Ayo mazu y'idandarizo uko ari abiri akaba yahiye aratokombera. Icateye uwo muriro cyo kimwe n'ibitigiri byahahiriye ntibiramenyekana kuko bamwe mu badandaza bahabika n'amafaranga bacuruje. Abadandaza baguriyemo abari bakoze ko n'umuriro wahitanye isoko nkuru ya Bujumbura mu 2013 bamenyesha ko bahaburi ibidandaza bifise agaciro kanini. Abategetsi muri leta uhereye ku cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza bahashitse guhoza abahaburi ivyabo. Umutegetsi akaba yasavye abadandaza kwijukira amashirahamwe y'ubwishingizi.
Abantu bafise utuntu badandaza twabo bose babinyitura y'amashirahamwe y'amasoha kugira ngo utuntu duhagise impanuka ziyeho. Yego nifite igihugu kiba gihombye cyane rwose kuko abasirashi zigiyemo loshoke tamo kuko tuzadusanga bibaye ngaha bice bisi borusa na benshi batafatwa na benshi gusumbaho bigwa ku muntu umwe cyangwa abantu babiri gusa. Murumva yuko abasirashi tubyicwa zimbaze abo n'abadandaza bato bato hamba n'abanyene izo nzu bamenye ko ngabo nyene bateza gusasurisha izo nzu zabo kugira ngo igihe hashobore kuba habonetse ikibazo hashashobora kuboneka ingene hashobora kuba uburyo bwuko nabo nyene bashumbuwe. Hamba kandi bene ayo mazu n'amadirisha n'ibindi abivyo atademeza vyose yasirahe nazo nyene turazi yuko bakorana n'izo zasohoka mu n'izindi kugira ngo ijoro ryasohoka dukanya usanga mushyamwe yemasira zacamuka sanga fashije byinshi mushobo
ivyashikiye badandaza byababaje nishira hamwe ihimiriza abarundi guhindura ingendo parseme Faustin Ndikumana rirongoye asaba leta gufata ingingo ruhasha zo gukingira amazu adandarizwamwo uko bimaze kugaragara ko leta ifise ubushobozi buke bwo gukinga no kuzimya iyo miriro
biramaze kugaragara ko mu Burundi kibazo cy'imiriro cyamaze kuba nk'ikiza mu gihugu nico gituma rero leta yofata imigambi dirijanse yo gukinga ibyo bintu n'ingene ibigenza mu gihe iyo miriro yadutse uko urabona neza ko imiriro yadutse ubushobozi bwo guhangana nayo buramaze kugaragara turasabye rero yuko no mu ntego y'amafaranga leta ikoresha uyu mwaka hagira igihinduka uburyo burehe guhangana n'imiriro ngaha mu gihugu urabona nkaho yaba hashobora kuzana kajugujugu igaca hejuru igakoreshwa kugira niyo miriro izira igabanuke byongera icyo bifashe kuko urabona ko ubutunzi uko burahasigara hanyuma kandi kubera bari n'ishusho mbi ku bintu bijyanye n'abagwiza tunga nanjye rumaze zaferi uwo bingo kwembesa mu Burundi gushyira imitayi mu budandazwa umenya uri kwiexposa uri kwishyira kuko twakwita risike ezane
mumenya ko gushika isaha 8 z'umutaga kuri uno wa gatanu umuriro utari bwazime wose muri izo nzu zidandarizo ariko polisi kinga impanuka n'ishyira hamwe ritabara imbabare kubahuje bari bakiriko barafashanya mu kuzimya uwo muriro
Bertrand ngenda kuri yo urakenuye ibintu bijanye n'amasoko ntanga nguvu nk'igitoro amazi n'umuyagankuba ko byifashe nabi muri kino gihe mu Burundi kandi ari byo soko giterambere bije nibivugwa n'ishyira hamwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama hari kuri wa gatanu mu kiganiro iryo shyira hamwe ryahaye abamenyesha makuru umuyobozi waryo Faustin Ndikumana avuga ko ibisata nka byose by'igihugu bicumbagira kubera ubukene bw'ayo masoko ntanga nguvu kurikire
uza weka kugafiti none hamubaho gute amafaranga uzayi makeye se aragiye ati gitofandi kirakimure ibikorwa bitagerageza mu ministeri ahantu hose mu maproject gucirwa kwa maproject gucirwa ku birimo ahantu hose ku mubwiye gusanga ibintu bihagaze byahagaze abagiye mu manama kuva ngo bacire ahubwiye hehe ngo ivyatekeza kwa byaje sahanaha naha bikagira mambira asuma pitukumba ngo yace ahantu hose dogre dorotare nini mu bintu biriko birakogwa kubera abasonzi nabo kubera ibintu bijanye n'igito no mu maONG atangiye ibintu barakwira bati twahagaritse kiza kwitere kepuizima umuruho w'abantu mu maguru mu gitondo batashira izo zindi bakumuna n'amaguru n'amakara amakara kabari karagenda igisagara cya Bujumbura isura gisagara cya Bujumbura cyo cyambere mu gihugu niwo mugwa mukuru w'ubutunzi mugwa mukuru w'ubutunzi 80% hafi kwijana amafaranga niyatemberera amakora ibyo byose igisagara kigatse kwa pertinde ku bintu byo kwibunza kwa amasoko ntanga ngufu abagwiza tuga bazana ama imbabanya bazana imitayi y'igihugu nibangahe bamabaje tubonana bakubwira bati none uza kwimvisa gute ibintu bimeze gute mu bintu by'amasekirite n'iby'ubuyobozi wacu kitaho nwangira nzana ikintu cyo gufasha no muri transport none nuza yati icyo gito bicyakivahiri hanyuma rero ikindi kintu gishakibazo bwiga amasoko ntanga nguvu cyo gutora strategy ya leta ni uko tunumengo ni mu gifaransa no bavuga ati politiki do rotriche gufata kwingurana yaheze kwiruta kivuga uwo myogiri cyo se gitoro gitore rinyishu tukoreka kukivaho kikihari kubera ki mu Burundi ho nyene ari cyo kiri mu mahoro n'umutekano ayo mahoro mugabo kiri mu kibazo habiri kimuri Afrika Ndizo bako vya zama li hawa hati hawa jihadiste mwini cho kimo no Hamurundi hongi la nakira hati tukido mwini no makrize Kitoro chiki za kimo la no mwini abara kona hagi toro chavu Tufate no ku mingi yugu tufate no ku magufrene maa anterie Hawa mwini periode yu kuhuni fasha nyugu gira gute Na hagi toro chiki za kimo Nime tereka mama vade mili kenzo Fade mili venuwa yuwe wa gomba dae No mwini aga 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 la kurudi muna buri kintu kiri kuri stable cha ayi ma projet guhindura rezo twame twa turavuga ko tutabona muri budget le budget c'est quoi le projet priorité projet phare kamuka tuti kurampa saro rezo eri tujye kugira gute haba no mu mazi ni kwa kundi amazi kando development dori ni kamuri 85 yashika na 2005 ni byabandanije wa mazi ugihutse ubundi cyo kintu gifite ibyo byamakorera muri Afrika para for ibindi Mwakitimia kwa mwa vyumbizi Ibisagara kwa mjumba ngozi zagi tego Rumba ama krizi ya mazi Mwini ima proje ya mazi Likakua liko ajamuye uri andazo
Faustin Ndikumana ahamagarira leta y'u Burundi kwikubita gashi mu ntumbero yo gutunganya neza ibijyanye n'amasoko ntanganguvu ku neza y'abanyagihugu atari uko naho ngo ntaterambere rizopfa ribonetse n'ubu nyene dusubire tumutega amatwi
hari ikintu agitegeza guhinduka iby'abantu abona ko biri ko bikorwa gute iyo ministeri atatumye kutuba tukinone kire mufise iyi proje mu ministeri bamihe programme sultani izohogwa n'ibibi mu bushiranganzi abantu bakabibona na trezuri ando vive ubushiranganzi bwipanze ko rero kubona ibintu ngaho imwe mwishira kuza biratubira ngo ari amadovize la régie des régions n'a aucune capacité financière yongera itafite accès facile au niveau des dovives kugira yuzi ibintu mu mastoke habari habarangahaza ushiranganze ya kwitagura bivuze ngo muri yoze ngo ubushiranganzi bwapfuye nebo kwibuzuzugwa nande ko kwibonye rakiza kubuzura kuzuzugwa nande muri kiki kongwe no kwa yuko tutereza kwimanga neza yuko ibintu bijanye n'amasoko ntanga nguvu uno munsi bidahindutse ngo hagire igihinduka iby'iterambere nibaye mu Burundi nje ntagi nubandanya abyizera nibi hanyuma rero tubwire leta kandi umuti w'ikibazo sukureba kukivuga igihugu ikibazo uretse kukivuga ngo cyatoye inyishu kiba kiho kiraba kirekire cyane ku buryo kukigarura bizotinda bigorana.
Inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Burunga nkuko nabibabwiye mu ntango z'ano makuru imyidogo ngo ni yose mu barimyi bo muri komine Nyanza bafise ubwoba ko muri rino rima ry'urushana batazoronka ifumbire nkuko byagenze mu irima riheruka abo barimyi bagasaba ko ico kibazo cotoregwa umuti urama. Evelyne Mukeshimana abidushikireko.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu barimyi bo muri komine Nyanza bimenyesha ngo muri ririma ry'urushana nta cizere na gito bafise ko bazoronka ifumbire kuko niyo mwirima riherutse nayo nyine batigeze bayironka kandi aho hose bararisha amafaranga yabo. Kibabaje kandi giteye amakenga ubu naho babwirwa ko ubudafite nyabarega azokuramo umwavu w'ikirundi atambuto azoronka. Ivyo bigaca vyerekana ko ivyo kuronswa ifumbire biri kure nk'ukwezi kuko leta isa niyagarutse ku mwavu w'ikirundi basaba ko borenganurwa.
Irima naryo turabona ko ari ingorane harya twabishe amafaranga y'ifumbire ama leta ikaba yagarutse kuvuga ati umuntu atabishe nyabarega n'imbuto ntazoronka mu kwiyandikisha babanza kubaza ko bishe umwaka w'ikirundi tukaza twiyumvira mbere katwari ati umwaka w'ikirundi bigarutse gute bugenge nk'uwo bantu batumye ko turiye amafaranga ifumbire imbere yose ami ifumbire na ikazi ipotera ndeka niyo bari kubera ko ifumbire batwemereye kandi twabishe itabaye ikiriki yego ibyo bituma naho turima batwumvira mbese bizotinda gute abantu bariko barashimika abantu bariko bararimira katashi bavuga bati n'impeshi twabaye ko nyine nabo mwuko nyene ntakundi twabibye ntakundi mbisa tuzoze twimenye tuzokunda bitokumbe tuzokunda nacyo ntakundi.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio Inzamba twagerageje kurondera musitanteri wa komine Nyanza co kimwe n'abarongoye ishirahamwe FOMI muri iyo komine kugira batange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka.
Evelyne Mukeshimana nawe tugushimire imbere yo gusozera ano makuru dukurikire mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bararaje bishinga n'ukuntu ibiciro vy'ibinyobwa vya Primus na Amstel biguma bihindagurika bivanye n'umudandaji babona ko hari abacuruza izo nzoga ku giciro kiri hejuru cyane y'igiciro cashinzwe bakavuga ko atanigenzura rikwiye rikorwa n'ababijejwe. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha.
Nuko amakuru dukura murango abanyagihugu tumenyesha ngo abadandaza batuza ibiciro by'ibyo binyobwa uko bishakiye atacamira ibyo biruko mu gihe ibiciro bya karudi byo bikiri kwa kundi. Abanyagihugu bakavuga ko ingaruka ziba kuri bo mu gihe umudandaza we aguma ahubukira
ibiciro by'ibinyobwa bya Primus na Amstel aho iwacu i Gitega biteye ubwoba cyane. Abadandaje umwe wese agurisha uko ashaka nta giciro kimwe bahurizako ikitavugo cyane ni amusteri ya kera bita labeli hamwe na primusi ya kera kuko nabyo nyine bashakagurisha kuko bishakiye hari aho usanga bafashe ku giciro gisanzwe bakarenza ko amafaranga arenga 1,000,000 hamwe ahandi naho ugasanga barenga 25,000 ku icupa rimwe ibyo bituma umuguzi ariwe aheza akariha menshi atanga icyo abagijwe ikibabaje kuruta ni uko abayobozi basa n'abihorera cyane nta bikorwa bikwiye berekana kugira ngo hagenzurwe ibiciro ku masoko no mu maduka nta n'umwe aza kuri cyaha ngo arabe ibiri ku biraba amenye igituma abadandaza bagurisha uko bishakiye abadandaji rero barabandanya gucuruza uko bashaka mu gihe umunyagihugu ariwe abandanya agwa mu nkorero
abanyagihugu basaba ko abigishwe bo mu gace bibi barimo bakagenzura ibiciro kandi banafate ingingo ku badandaza badakurikiza ibiciro byemewe n'amategeko.
Akabari kuri iyo nkuru ya Jean-Baptiste Bireha duciye dusozerera ko amakuru twari twateguriye kuri uno wa gatanu mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri mikro nkaba ndabipfurije amahuri wanyu naho ubutaha.